iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Ange Fide Niyongabo.
What is clear is that it cannot be that everybody who opposes the president or the ruling party or the third term is immediately seen as a putschist or an enemy of the state.
Uwo ni intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero avuga ku Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Waramutse neza Alphonse.
Mwaramutse neza Videre, mwaramutse neza mwese muri kumara kwirikira ano makuru. Reka amakuru nayo arayo hirya no hino tuyahere mu Burundi. Ibiro bitorokanya amakuru vy'Abongereza Reuters bivuga ko ishiramwe ry'ibihugu vya Buraya ryatumiye president w'u Burundi Petro Nkurunziza kuja kubonana n'abategetsi b'ivyo bihugu, bazovugana ku buryo ibibazo vya politike mu Burundi vyoterwa inyishu bidashobotse, ingaruka mbi vyozanira u Burundi bikazobuzingamika. Umutegetsi wo muri iryo shirahamwe ry'ibihugu vya Buraya yavuze ko ibiganiro bazogirana na president Nkurunziza ari nk'amahigwe ya nyuma abayobozi b'u Burundi bazoba bahawe kugira ngo bakemure ibibazo byugarije igihugu. U Burundi bushobora kuzotakaza imfashanyo y'igihugu c'u Bubiligi ingana na miliyoni 56 z'amadolari y'Abanyamerika. Gushika ubu ibihugu vya Buraya vyabaye birafata amatungo y'Abarundi bane bahoze canke bakiri abayobozi mu gihugu, kandi bica bifata n'icemezo cyo kutabaha impusha zo gufata ingendo mu gihugu na kimwe kigize iryo shirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Igihugu cha Uganda caratanguye gukura ingabo zacu zahura guharanira amahoro muri Sudani yo mu manuko. Icyo ikaba ari kimenyetso cishaka Leta ya Uganda ifise yo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ku mukono na Salva Kiir, perezida wa Sudani yo mu manuko, n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar arongoye abarwanyi Leta. Ivyo vyashikirizwe na Ateni Wek Ateni, n'umuvuzi wa perezida Museveni, aho yamenyeshe kandi ko izo ngabo zitegerezwa kuba zavuye muri Sudani zose mu ndwi ya mbere yo mu kwezi kw'11. Ivyo byari byasabwe na Riek Machar mu gihe bariko barumvikana ku masezerano y'amahoro, icimvu kitari cashigiwe na Leta ya Sudani, kuko yavuga ko ico kibazo kirabama Leta ko rero kizokwigwa n'amareta abiri, no kuvuga Sudani yo mu manuko na Uganda. Muri Afrika y'Epfo ho abanyeshuri bo muri kaminuza bashika 2000 n'ababashigikiye bahuriye mu kibanza kiri i Johannesburg ku munsi wa kane kugira ngo bibutse umugambo uri ku butegetse ANC ko woshira mu ngiro ibyo wemeye mu bijanye no gutanga inyigisho muri kaminuza ku buntu. Iyo myirekano yabaye inyuma yaho abanyeshuri muri kaminuza i Johannesburg batanguriye imyirekano aho badugirije 10% ku mafaranga y'ishure, munyuma amakaminuza yose acaraja mu myirekano gushika naho ayashika 18 yugagwa. Ku munsi wa gatanu abaserukira abanyeshuri n'abarongoye za kaminuza bazobona na president Jacob Zuma, ariko abanyeshuri bo barahi bararengwa ko batazohagarika imyirekano mbere yuko ibyo bashaka byemerwa, cyane cyane ko iyo myirekano bariko baragira isa n'igishigikiwe na bamwe mu mugambwe ANC. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku munsi wa kane president Obama yarakiriye mu biro iwe ministre wa mbere wa Pakistan. Icaro ni kimenyetso cyo gusubira kunagura imigenderanire myiza hagati y'ibyo bihugu cotangamira icizere yinshuka ikibazo c'amahoro muri Afghanistan. Nta kintu kijanye n'ikirangamizi caho ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan byotangurira canke kubirwanisha roho nyanganda Pakistan ikirarwiza, ariko bamenyesheje ko bavuganye iby'ubudandaji umuyaga nkuba udatose kazi kirere hamwe no gushira mu mashure abigeme n'abafasoni. Leta ya Amerika iriko iraresha Pakistan kugira ngo igire uruhara mu mugambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise guhagarika ingwano imaze imyaka 14 ibera kwirembo rya Pakistan, no kuvuga muri Afghanistan. Perezida Obama yamenyeje mu ndwi iheze ko afise umugambi wo gukura ingabo za Amerika muri Afghanistan imbere y'uko atwarura mu mwaka w'2017. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikabona ko inzira ishoboka ari ya politike, ivyo navyo bigasaba ko Pakistan ivyirukamwo mu gusubira gufasha ko ibiganiro hagati ya Leta ya Afghanistan n'abatalibani bayirwanya vyahagaze muri iri ciri heze vyobandanya. Mu kwezi guheze Pakistan yaragerageje kuvyura ivyo biganiro nk'uko ministre wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif yemenyesheje icamegarise nuko Afghanistan yagiriza Pakistan kwikora nk'ikirirahabiri kukivuga ko irikwirakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika munyuma igasanishigikira abatalibani bariko barayirwanya. Hillary Clinton yahoze ari umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajijwe imigenderanire ejo yari karasigura kubibazo by'umugambwe w'abakeba ba Republican ku bitero byabaye ku buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Benghazi muri Libya mu mwaka w'2012 aho waserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika Christopher Stevens yazize ubuzima. Icyo aba Republican bagiriza Hillary Clinton ngo nuko mu byo asigura harimo ibitumvikana, bakamubaza kandi n'icyakoze kugira ngo ibyo bitero ntibibe kandi atamatohoza yigeze kugirwa kugira ngo ibyakozwe bimenyekane. Hillary Clinton ari mu biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mwaka uza ku giti cy'abademokrate yababwiye ati narabuze itiro kubera ibyo bitero kurusha mwebwe mwese mukoranye. Ati co mwomenya mukamenyera nuko atamutekano ushoboka ijana ku ijana kandi mugatahura ko Amerika naho iri ku isonga ry'ibihugu byo ku isi ko bitoroshe kuko ikorera mu bansi. Ati n'abaduseruke bategereza kumenya ko baduserukira mu bihugu bitoroshe kandi harimo ibitagira umutekano, atutegeza kwemera tukabirindira ko kugira ngo dukingire igihugu cacu kandi inyungu zacu nivyo Amerika yemera bitera imbere. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire John Kerry ku munsi wa kane yaramenyeshe ko hariho icizere ko ashoboka kuboneka inyishu kugira ngo imishamirano hagati y'Abanyayisraeli n'Abanyapalestina imaze guhitana abantu benshi ihagarare. Ivyo yabivuze inyuma y'amasaha ane yaramaranye na ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu i Berlin mu Budagi, aho yavuze ko hariho ivyiyumviro bizovuganwa ko byotuma imishamirano ihagarara. Yavuze ati impande zose zikwiye gutera intambwe zigahagarika guteraterana amajambo no gutana ko amakosa. Yaravuze kandi ko afise amakenga afatiye ku mirwi nka Hamas na Jihad Islamic igumi kokeza ingwano imaze guhitana abanyayisraeli 8 n'abanyapalestina bashika 50.
Urakoze Alphonse kumakuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru iyo mu karere. Duhere ku byerekeye Burundi ahicegera cy'umushikiranganda w'imigenderanire wa Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika, Linda Thomas Greenfield na Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akarere k'ibiyaga binini bavuze ejo ku munsi wa kane ku bibazo byerekeye politiki, umutekano n'agateka ka muntu imbere y'akanama kajejwe imigenderanire mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Oriane Tangishaka yari yahanyarukiye
muri cyo cumba cy'inyubako y'inama nshingamateka ya Amerika. Iyo nama yari yitabwe n'abatari bake harimo Abarundi, Abanyekongo, Abanyarwanda ndetse n'abategetsi baserukira ibihugu byabo mu karere k'ibiyaga binini harimo Uburundi, Rwanda na Kongo bateze yompi ku kivugwa ku bihugu byabo. Abategetsi babiri babatumire muri iyo nama bava mu bushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bahamagawe ahanini gutanga umuco ku bibazo bihanze akarere k'ibiyaga binini aho bishuri ibibazo bitari bike by'abashingamateka bagera ku ndwi ku kibazo cirekeye uguhanahana ubutegetsi mu mahoro kandi hakurikijwe inzira ya demokarasi. Icegera cy'umushikiranganji ajijwe imigenderanire n'amahanga Linda Thomas Greenfield yavuze ko Perezida Petero Nkurunziza ari we yatumye haduka uruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe. Ingingo ya Perezida Petero Nkurunziza yo kwitoza mu kiringo cya gatatu nibyo byatumye haba uruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe. Abantu bagera 200,200 bahunze baja mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane. Abantu bagerageza guhunga bagatotezwa n'imigwi y'abari mu mugambwe bitwaje ibigwanisho kumwe n'abapolisi. Ku kibazo cya ruswa mu bijyanye no gutabara imbabare mu gihugu, abo bategetsi babajijwe niba amadini canke abayobozi bayo bofasha mu nzira yo gushikiriza imfungugwa, imiti n'izindi mfashanyo ku banyagihugu Amerika ishyirahamwe ya ONU n'iyindi migwi yo kwifuza gufashisha Abarundi. Perriero, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, yavuze ko ikibazo cya ruswa gikomeye cyane kandi ko ari nayo mpamvu nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibangira kurungika amafaranga yofasha abanyagihugu. Agira ati
even with people who are you know desperately poor in Burundi we cannot send money
abantu bakinye cyane gose mu Burundi ntidushobora kuruta amafaranga bitewe n'uko leta icyacisha mu zindi nzira tagenewe cyangwa ikayakoresha nabi
umupfasoni Greenfield icegera cy'umushikiranganjeje by'umugenere n'amahanga we yishuye ati njye ni igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu avuga ko yemera Imana akanigisha ijambo ry'Imana dukeneye abantu mu muryango w'abemera Imana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamujijura bakamubwira ko bimwe mu byo akora bitemewe na gato kandi bidutuma tugira amakenga kuko kwizera kwiwe abantu batari bake barapfa bagenda baricwa kandi biri ku gatwe kiwe
Kwindi nkuru yerekeye Burundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikira ibihano bifatirwa abarundi bakokeza ubwicanyi bagashigikira abaho nyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibi ni bivugwa na Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kane Eddie Gwema yagiranye ikiganiro n'iyo ntumwa adufitiye inkuru y'imvaho
Mu ruzinduko avuyemo mu karere k'ibiyaga bigari aho yasuye Burundi bwana Perriero yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa mu Burundi aho munsi ku munsi hagaragara imirambo cyane cyane mu murwa mukuru Bujumbura Perriero yashimangiye ko Amerika ishyigikiye ibiganiro bihuza abarundi bose kandi bikabera mu gihugu abarundi bose bibonamo kandi hatanga umutekano kuri buri wese uzabatumiwe muri ibyo biganiro
The situation in Burundi is incredibly fragile as a political crisis, a humanitarian crisis.
Inzego za politike mu Burundi ziracumbagira ibibazo vya politike, ibibazo vy'umutekano, ubwicanyi bukogwa n'abapolisi canke abajejwe inzego z'umutekano canke bugirwa ku gipolisi n'abajejwe inzego z'umutekano bitera vyiyongera ku minsi genda mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura. Niyo hatagira igikogwa ibintu bizomera nabi kurusha iriza kubera izo mvo dutegerezwa gutunganya ibiganiro bihuza impande zose bishigikiwe n'amakungu bigenewe gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe kugira abarundi basubire mu nzira irangwa n'intambwe bari bageze ko mu kiringo cy'imyaka 15 irangiye
Ibi bwana Perriero abivuze mu gihe igihugu cy'u Burundi gerutse kwandikira ububirigi kibusaba kohereza abarundi burega kugira uruhare mu bibazo bivugwa muri icyo gihugu bwana Perriero we agasanga bidakwiye kwita buri muntu wese utavuga rumwe na leta cyangwa utarashyigikiye manda ya gatatu umwanzi w'igihugu kuri we ngo umuti w'ibibazo by'u Burundi ni ibiganiro
What is clear is that it cannot be that everybody who opposes
Ikigaragara nuko ari ibintu bidashoboka kudashigikiye Perezida canke umugambwe uri ku butegetsi canke ikingo cya gatatu abonwa nk'umuntu ashaka gutembagaza ubutegetsi canke umwansi wa leta leta irangwa na demokrasi itegerezwa kurekurira ivyiyumviro bitandukanye ikibonekeza nuko iyo ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha bikubahirizwa abarundi baba bamerewe neza kurushiriza mu Burundi aho kubuko leta iri mu Burundi muri iki gihe iracumbagira abantu batari bake baratakaje ubuzima bwabo igihe kirageze ku Burundi busubira mu nzira nziza irimwo ibiganiro bihuza impande zose nibaza kwivyo ari vy'abarundi bashaka
Bwana Perriero yakomeje avuga ko iyo u Burundi bwa bwarakurikije impanuro bwagiye buhabwa n'amahanga ikiganirwaho cyakabaye uburyo ishoramari ryatezwe imbere mu gihugu aho kuvuga ibihano bifatirwa abarundi n'u Burundi nk'uko bimeze muri iyi minsi Perriero yavuze ko Amerika izakomeza gushyigikira abarundi ariko ikanakarira abahembera imvururu baba abo muri leta cyangwa se abatavuga rumwe nayo Edi Rwema intumwa ya radio ijwi rya Amerika muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Leta y'u Rwanda ntiyakana canke ngo yemere ivyagizo vy'u Burundi biri mu kwakira no kumenyereza mu vya gisirikare abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Leta y'u Burundi. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa yarakurikiranye ikiganiro umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yagiranye n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane.
Ikibazo cy'imibano y'u Rwanda n'u Burundi nicyo cyabaye nk'icyihariye ibiganiro Madame Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda, yagiranye n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko kuva ikibazo cy'u Burundi cyatangira muri uyu mwaka, u Rwanda rwabonaga ko aho kigana atari heza. Avuga ko u Rwanda rwifuzaga ko ikibazo cyagenda gikemuka aho gukemuka kikarushaho kuba kibi. Guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka imyivumbagatanya ishingiye kuri politiki mu Burundi yaduka, impunzi zitari nke zigahungira mu Rwanda, imibano y'ibihugu byombi yajemo agatotsi mu buryo bukomeye. U Burundi bwashinje kenshi u Rwanda gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, icyarimwe no gukura impunzi z'Abarundi mu makambi zigahabwa imyitozo ya gisirikare ku butaka bw'u Rwanda ngo zizatere igihugu cyabo, kugeza naho u Burundi bwirukanye umudiplomate w'u Rwanda mu Burundi. Madame Louise Mushikiwabo, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda, ntacyo yemeye cyangwa ngo ahakane kuri ibyo birego. Yatubwiye ko ibibazo by'u Burundi bikomeye, ku Rwanda rwagenjeje make rwanga gukurikirana bimwe mu birego y'isi bidafite ishingiro. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda avuga ko ibitangazwa ku Burundi byinshi hari ababifitemo inyungu zitari nke, atatomoye ngo avuga bari bo n'inyungu bakurikiranyeyo. Aravuga ko nk'u Rwanda bategereje igihe ubutegetsi bw'u Burundi buzagirira umutuzo bakabona kujya ku meza y'ibiganiro.
Twebwe rero nk'igihugu, nka Leta, nk'abaturanyi, nk'abavandimwe b'u Burundi, twahisemo kwitonda muri iki kibazo. Duhitamo ko twareka inzira yo gukemura ikibazo cy'u Burundi kaboneka, igihugu kigasubira ku murongo, noneho ibibazo twaba dufite byose tukabona kubiganira, ubuyobozi buri ku murongo bwamaze gushira impumu, ari igihugu mwaganira kuko mukarangiza ibibazo. Naho ushatse kwinjira mu nkuru zivugwa ku Burundi buri munsi, nta kindi wakora kandi nta nubwo byafasha kurangiza ikibazo.
Leta y'u Burundi kandi yakunze kwikoma Leta y'u Rwanda ko yagize uruhare rutaziguye mu ihunga ry'Abarundi baza mu Rwanda, aho bamwe mu bategetsi b'u Burundi batatinyewe no kuvuga ko u Rwanda rubategereza ku mipaka n'ibifungurwa byo kubazimanira. Madame Louise Mushikiwabo, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda icyarimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, aravuga ko abaturage b'ibihugu byombi bafite byinshi bahuriyeho bishingiye ku mateka. Yemera ko umubare utari muto w'impunzi z'Abarundi mu Rwanda ubwabyo ari ikibazo, ariko ko nta wagana u Rwanda ngo rumuheze. Ashimangira ko hagize uwagaragara nk'ikibazo ibihugu bidakina politiki yiti za muzunga byagakemukiye mu nzira z'ibiganiro.
Icyo navuga mvugira Leta y'u Rwanda nuko nta murundi uzigera ahezwa muri iki gihugu uwo ari we wese. Niba hari umurundi uteye ikibazo, icyo gihe ibihugu bikora neza, Leta ziri ku murongo ziraganira, hari uburyo bwo kuvugana tukemeranya. Aho rero nagira ngo mbisobanure neza, cyane cyane ku Banyarwanda badakurikirira hafi amapolitiki ya muzunga aba muri za mu bihugu birimo ibibazo. Ikibazo cy'u Burundi twifuje ko gikemuka vuba, igihugu kigasubira ku murongo, ubuyobozi bw'igihugu bugasubira ku murongo, noneho tukaba twaganira ikibazo ko nta baturanye batagirana ibibazo ntaho biba. Icyo twifuza ni uko iki kibazo kitakomeza gutinda kugira ngo u Burundi bubone amahoro, Abarundi bari mu Rwanda babyifuza batahe.
Kuri ubu ku butaka bw'u Rwanda harabarurwa impunzi z'Abarundi zisaga 70,000 zatangiye kuza mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda bamwe mu bacuruzi bakorera mu gisagara cya Kigali barinubira uburyo bukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi bwo gushyira habona amazina yabo mu gihe bishyuzwa amafaranga y'ibirarane. Ni inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi.
So I will make one check and give it to you. Please wait. The money is inside. The money is inside. Check is inside. Yeah, you can please open. I will take the checkbook out.
Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kigenda gishyira ingufuri ku bacuruzi bakibereyemo imyenda. Uburakari, umujinya no guterana amagambo niyo byagaragaye ku bacuruzi bamwe ubwo bazaga gufungirwa ibikorwa byabo ku mpamvu z'uko batishyuye ibirarane by'imisoro babereyemo ikigo cya Leta gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Nta n'umwe wahitaga wemera gusohoka ngo abakozi ba Rwanda Revenue bashyire ingufuri ku mazu yabo. Buri mucuruzi yabanzaga kwerekana uburyo arenganijwe, bamwe nibo bagiraga uburakari bukabije bagasohoka ntacyo bavuze. Iki gikorwa gisa nk'aho ari gishya cyaje muri uyu mwaka, bamwe mu bacuruzi bemeza ko kibandagaza.
Ibintu by'ikoranabuhanga byo bigira amahereri menshi. Aya mahereri rero umuturage ashobora kuyagenderamo ugasanga ashyizwe ku karubanda atabigize mu ruhare. Icyo navuga nuko buri abagomba kubanza gukora kontrole. Ikindi kandi iyo kontrole nanone sinumva yuko ihagije nubwo wabona ku muntu w'umunyamakosa. Hashobora kubaho ibindi bihano atari ukumushyira ku karubanda ku mugaragaro hariya. Kujya ubona ko no kuri televiziyo abantu bibye abakoze amakosa yandi babashyiraho ariko ntibagaragaza amasura yabo kubera iyihe mpamvu. Kuki uwo muntu bashobora gutanga inkuru ntibagaragaze isura ye ariko umuntu nk'uwo nguwo uhagaragaweho n'ikosa kandi ari umusoreshwa wenda arasanzwe asora neza cyangwa se ikosa ritanamugaragayeho byanyabyo wenda ari ukwibeshya habayo amakosa runaka ugasanga bamushyize ku karubanda. Urumva ko hari ikibazo.
Ubu buryo bwo kwishyuza mu buryo budasanzwe bumaze kwinjiriza leta kayabo ka miliyari 10. Ubuyobozi bwa Rwanda Revenue bwemeza ko abishyurwa bashyirwa ku karubanda ari abantu baba baragaragaje ubushake bushya bwo kwishyura bafite imyenda imaze igihe kirekire. Uyu ni Bwana Gayawire Patrick, komiseri wungirije w'agateganyo ushinzwe abasoreshwa bato.
Ni ukuvuga ngo aho mubona tuba twagiye dukora ibikorwa nka biriya akenshi ndetse nako binameze ni abasoreshwa bafite imyenda imaze igihe. Tuba dushaka kugira ngo umuco ucike ni nayo mpamvu tubikora. Naho ikirarane gishya kigitangira umusoreshwa kinegosiya cyumvikana n'ubuyobozi akigaragaza ibibazo bye nta nubwo ndetse tujya tunana amufungira.
Leta yashyize ingufu mu kwishyuza abacuruzi bayifitiye imyenda irenga miliyari 60. Mu bafungirwa hari n'ababaciwe amande y'uko badakoresha neza utumashini dutanga inyemezabuguzi. Ayo mande ari hagati ya miliyoni 5 kugeza kuri 20 bitewe n'urwego umucuruzi arimo. Mu minsi ishize abacuruzi bagaragaje ko kubaca amande angana atyo hari benshi byatumye bahagarika ubucuruzi bwabo. Cyakora ubu hashyizweho komisiyo ishinzwe kwiga iki kibazo, gusa nta gisubizo iyi komisiyo iratanga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kirateganya kwishyuza muri iki cyumweru amafaranga agera kuri 500,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi aho Bujumbura habaye ejo ku munsi wa kane uruganda gukurabira hamwe ingaruka mbi zoshikira Barundi n'abirimizi mu gihe amakungu yofatira ibihano Burundi. Urunani rw'abarimyi n'aborozi basaba amakungu kudafatira ibihano Burundi ahubwo agafasha kugira habe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo amazi atararenga inkombe. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ugo ruganda rwatunganijwe n'urunani rw'abarimyi borozi rufadikanije n'ubushikiranganje bw'urunyi n'ubworozi. Urongoye ugo runani ashikiriza impungenge hamwe amakungu afatiye ibihano Burundi. Ivyo bihano vyokora ku Murundi mwirimizi nk'uko bivugwa na Odette Nzeyimana arongoye urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwiza umwimbo ku rwego rw'igihugu. Uyu mukenyezi asaba ko amakungu atoshira imbere ibihano ahubwo yofasha hakaba ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo.
Umwana ntaba agishoboye kuvuga kandi si umwana gusa n'abanyagihugu bose bato bato baca baja mu buzima bugoye cyane. Ivyo ni ibintu twiboneye neza igihe cyo mu 2005 inyuma y'intambara yahagaze ingene habaye uruzuba rukomeye mu ntara ya Muyinga na Kirundo tukabona abantu ingene biyahura ingene abantu bahunga kubera inzara. Rero umuntu yari yarasanzwe afise amikoro abayabaye urumva n'ivyaho kwabica bihuhuka. Cyo gutuma tuvuga tuti abafasha nibafashe hubwo gusumba hama bafashe n'abarundi kuja mu bigwandira no kumvikana mugabe ntagira imfashanyo zihagarara.
Mu bari bitabye ugo ruganda harimwo ababeshejweho n'uburimyi. Ngenda ku mana Kente Marke n'umukuru w'ishirahamwe ry'abarimyi ryo ku mutumba wa Kagwema komine Gihanga intara ya Bubanza. Uwo mugabo avuga ko atayandi mikoro hamwe abahora babaronsa imbuto n'ifumbire bahagaritse kubafasha.
Kuri twebwe abenegihugu na cyane cyane abarimyi bato bato turabona ko biduteye ubwoba kwahora tugerageza tukarima kandi amakungu nayo akadufasha n'amashyirahamwe akadufasha ariko kugera uno munsi byarahagaze. FAO yaradufasha ikaturonsa imbuto tukashobora kuronka ifumbire tukarima none kugera uno munsi turabona ko inzara izo hafi twica. Icyo turiko turasaba twebwe dusaba ko abanyepa
reka tugaruke ku ncamake y'amakuru twari twabateguriye mu kanya gaheze. Ibiro bitororokanya amakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko ishyirahamwe ry'ibihugu by'Aburaya byatumiye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza kuja kubonana n'abategetsi b'ibyo bihugu bakazovugana ku buryo ibibazo bya politiki mu Burundi byoterwa inyishu bidashobotse ingaruka mbi byozanira u Burundi bikazotuma Burundi buzingama. Ikindi cavuzwe nuko azobara amahigwe ya nyuma abayobozi b'u Burundi bazoba bahawe kugira ngo bakemure ibibazo byugarije Uburundi. Igugu cha Uganda caratangwe gukura ingabo zacu zahora guharanira amahoro muri Sudani y'ubumanuko, ico mbere kaba ari nk'ikimenyetso cishaka leta ya Uganda ifise yo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashizwe ku mukono na Salva Kiir, perezida wa Sudani y'ubumanuko n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar yarongoye abarwanyi yo leta. Ibyo byashikirijwe na Ateni Wek Atini. Uwo rero n'umuvugizi wa president Museveni, aho yamesheje kandi ko izo ngabo zitegerezwa kuba zavuye muri Sudani zose mu ndwi ya mbere yo mu kwezi kw'icumi na rimwe. Muri Afrika y'Epfo, n'abanyeshuri muri kaminuza bashika ibihumbi bibiri n'abashigikiye bahuriye mu kibanza i Johannesburg ku munsi wa kane kugira ngo bibutse umugambwe uri ku butegetsi ANC koshira mu ngiro ibyo wemeye mu bijanye no gutanga inyigisho muri kaminuza ku buntu. Ibyo iyo myiyerekano yabaye inyuma yaho abanyeshuri muri kaminuza y'i Johannesburg nyene itanguriye imyiyerekano, aho idugirijwe ku mafaranga y'ishuri yaho itanga 10%. Mu nyuma aya makaminuza yose acaraja mu myiyerekano gushika naho izishika 14 zugagwa. President Jacob Zuma ariko rero ariko arabona n'abanyeshuri n'abarongoye za kaminuza kugira ariko bo abanyeshuri bo bararahi bararengwa yuko iyo myiyerekano itazohagarara gushika baronke ico bakeneye, cyane cyane ko iyo myiyerekano bariko baragira isa n'ishigikiwe na bamwe mu mugambwe ANC. Muri leta z'Ubumwe za Amerika, ku munsi wa kane President Obama yarakiye mu biro iwe ministre wa mbere wa Pakistan. Icyo rero kikaba ari ikimenyetso cyo gusubira kunagura imigenderanire myiza iri hagati y'ibyo bihugu. Cotanga mbere n'icyizere ku nyishu ku kibazo cy'amahoro muri Afghanistan. Nta kintu kijanye ariko n'ikirangaminsi cyaho ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan bizotangurira, cyangwa ku birwanisho Ruhonyanganda Pakistan isa n'iri kwiragwiza. Ariko kimwe bamenyesheje ko bavuganye nibyo ubudandaji, ibindi bavuganye ni umuyaga nkuba udatosekaza ikirere, hamwe rero no gushira amashuri abigeme n'abapfasoni. Leta ya Amerika iri kwiraresha Pakistani kugira ngo Pakistani igire uruhara mu mugambi w'imbi Leta z'Ubumwe za Amerika ifise wo guhagarika ingwano imaze imyaka 14 ibera ku irembo rya Pakistani, no kuvuga muri Afghanistani. Iyindi nkuru twabashikirije nuko Hillary Clinton yahoze ari umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire ejo yariko arasigura ku bibazo by'umugambwe w'abakeba ba Republican ku bitero byabaye ku buserukizi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika i Benghazi aho ni muri Libya mu mwaka w'2012, aho nuwaserukira Leta z'Ubumwe za Amerika Christopher Stevens yaheze ubuzima. Icyo rero aba Republican bagiriza Hillary Clinton, kimwe muri byo ngo nuko ibyo asigura harimo ibitumvikana, ikindi ngo nuko kumubaza icagozo kugira ngo ibyo bitero ntibibe, kandi ngo nta matohoza akwiye yagizwe kugira ngo ibyakozwe bimenyekane. Hillary Clinton ari mu biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza ku giti cy'abademokrate, yabwiye ati nabuze itiro kubera ibyo bitero kurusha mwebwe mwese mukoranye.
Njuti mwese mukunda la Disney America ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha, mwakoze kudutega amatwi. Mukanya yamara ibiganiro byacu birabandanya nimutangwa.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe na Ngeje Nya Mukankusi ikaze mwese kuri radio yanyu. Shuti z'Ijwi rya Amerika mwe mu gifungura ama radio yanyu ndabaramukije uyu n'umwanya w'ikiganiro muri isanga turavuga ku burenganzira bwa muntu hagateka kazi na muntu mu Burundi. Twabatumiriye rero bamwe mu baharanira ubwo burenganzira turaza kandi namwe kubaha ijambo mutanga ibitekerezo byanyu mubaze ibibazo cyangwa se mutubwire huko ubwo burenganzira bwifashe aho iwanyu. Mushobora kutwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa se mukaduhamagara cyangwa se mukaduha telefone zanyu tukabahamagara. Nomero zacu ni 202 41 99 931 75 55 6. Abatumire bacu rero muri Bujumbura Rirade turi kumwe na Celestin Ruribikiye, naho mu ntara ya Mwaro turi kumwe na Cassien Niyondiko. Mu gutangira nagira ngo mbahe umwanya abatumire bacu mbahe umwanya mubanze mwibwire neza abatwumva. Mpere muri Bujumbura Rirade, Celestin ubanze wibwire neza abatwumva.
Jenny twa Ruribikiye Celestin abantu bongoye muhari w'igiteka mu ntara ya Bujumbura kenshi bita Bujumbura Rirade.
Ye ndagushimiye kandi nkaba nguhaye nikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Ngo humwanya nawe Cassien wibwira abatwumva.
Je ni toi ni ariko Cassien nkaba ndongoye Federation Provinciale de la Ligue Teka amwaro.
Ye nawe nguhaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nagira ngo rero nkamwe muharanira agateka kazi na muntu mugire icyo mutubwira kuri ako gateka kazi na muntu aho muri. Hari icyo mwabwira abatwumva kubyerekeranye uko gateka kazi na muntu kifashe tuvuge nko muri Bujumbura Rirare Celestin.
Cyane muri Bujumbura Rirare kubyerekeye byaje bikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu urabona yuko agateka kazi na muntu karahungabanye na cyane cyane mu makomine ya Mukike n'amakomine ya Mugongomanga. Uko ayo makomine abiri harabaye imyerekano cyane cyane muri ayo makomine abiri, harimo na komine ya Mutimbuzi naho hatabaye imyerekano. Twarashoboye kubona ibintu by'ingaruka mbi y'iyo myerekano kuko mengo cyabaye ikibuga cyo gutamwo ibiziga biciye ahantu na cyane cyane muri zone Maranvya hamwe no muri zone Bubirizi. Ni ukuvuga muri kino kiringo cyerekeye ikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu agateka kazi na muntu muri intara ya Bujumbura Rirare karahungabanye rwose.
Birababaje. Hanyuma Cassien, aho ngaho mwebwe imwaro mwifashe gute, mubona agateka kazi na muntu gahagaze gute?
Ahimaro icyo nabanza kuvuga hariho icyo hishangije nuko intara kuva bagitegura n'amatora kuva amatora aba intara yagumyemwo umutekano. Hanyuma mu gihe intari mu mutekano ikabimwe amahoro abanyagihugu bazinduka ku mirimo yabo. Icyo rero cyarafashije cyane rwose kuko niyo turavye niyo tugiye mu manama twebwe twasanga imigambwe yose irakora. Hanyuma ntibigera babuza na rimwe gukoresha inama yabisabye. Icyo rero cyarafashije ku buryo igihe ahantu hari amahoro n'umutekano bituma abantu bishira bakizana ugasanga nta byinshi byononekaye.
Ese nk'ubwo iyo bavuze ngo uburenganzira bwa muntu muri make mwatubwira iki, mwasobanura gute uburenganzira bwa muntu muharanira? Iyo bavuze ngo uburenganzira bwa muntu umuntu yakumva iki Celestin?
Iyo bavuze uburenganzira bwa muntu twebwe turaraba yuko abantu badahohoterwa cyane cyane turavye tukavuga tuti none nk'igihe umuntu yakoze ikosa kubera mu cyondo bavuga bati ntazibana zita kubitana amahembe ubutungane buraheza bukamwuzuriza. None iyo umuntu yakoze ikosa hanyuma agapfungwa baramusinzikariza ubuzima tukaraba no mu bindi bisata tukavuga tuti none abana bariko baraja ku ishuri tukaraba tuti mu gisata cy'ubuvuzi none abanyagihugu baravugwa ibintu turaba ni byinshi tukaraba tuti none ko hariho nk'abantu usanga bafatwa ku nguvu cyangwa iki ivyo onye abanyagihugu barijukiye kubigwanya niho tuvuga tuti turavye ku mpande uruhanduru cankuru tukabona tuti ugereranije n'imyaka yahera harakarusho karimwo nuko onye turaba ibintu tukavuga tuti iyo umuntu atunze ibintu ibitungwa harabasuma cyane abandi bamurara ku mugono ivyo yabiri yakuya arabijya mu mutekano niho rero twebwe duhagarara cyane cyane niho dushimikira turaba yuko umuntu yubahijwe mu mateka amugenga mu mategeko agenga igihugu tukaraba yuko abantu batarenganywa yuko uwituye sentare bamwuzuriza nivyo hakuru turaba
kandi noneho mpumwanya na Cassien nawe hagire icyo yongera ku byo mumaze kuvuga musobanuye ku buryo burambuye ibyerekeranye na gateka kazina muntu icyo mamureba iyo mugaharanira Cassien hari icyo mwakongeraho ku byo Celestin amaze kuvuga
ibyo Celestin amaze kuvuga navyumvise mugabo burya intara ziri kubiri ziri gutatu hari ibyo twumva ku maradiyo kandi ikindi nacyo nuko hariho amaradiyo yigenga yarafise abantu bayakorera mu ntara zose byatuma natwebwe tworoherwa mu kazi kacu kubera batanga inkuru umuntu akamenya ibyagiriwe muri gikomine mu yindi mugabo rero ho ayo maradiyo atakiriko arakorera akazi kayo biranagorana cyane kugira ngo umuntu amenye ati mu ntara yose ibintu bihagaze uku mugabo rero icyo tuzi kandi twokwemeza nuko iyi komine ya Kayokwe twebwe turimwo kandi bayemwo dukoreramwo hari umutekano hari amahoro abantu barakora imirimo yabo dufite abarongozi batwumva twibaze yuko no mu yandi makomine byo bari ukonye mugabo aho dutumbereye kuno muri kino gihe hari amahoro n'umutekano
ubwo se mu mangari maze kuvuga nk'ikibazo cyerekeranye n'amaradiyo amaradiyo atagikora ku buryo mwamenya amakuru ku buryo bworoshye ubu noneho mwifashisha iki Celestin
halo
ndakumva ndakumva
ubu aho amaradiyo yugariwe n'ukuvuga uburenganzira bwo kumva amakuru n'ukuvuga abanyagihugu uburenganzira karenshi ubu ntabwo bafise kuko amaradiyo yugaye n'ukuvuga amakuru menshi twumva tutora n'amakuru menshi abari kubihuha mbere turanashima n'iyi radiyo kuko benshi abarundi barayikurikirana kuko yatari iyi radiyo nari beri n'ibivugwa ntibiba byumvikana kuko umva amakuru tuza kumwanya ku mwanya kenshi abari bihuha kandi igihuha nacyo umva ni ikintu gishobora gutwara abanyagihugu ibyo bumva agahuza abana kubera ibyo bihuha baba bumva mwanya ku mwanya
birumvikana yamaze kutwandikira batubwira ku byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu aho bari mu Baraka Kitama Simeon ati mu Burundi agateka kazina muntu ntagahari ukurikije uko abantu bari mu gupfa buri munsi ati twavuga iki ababijejwe ari ntacyo babivugaho abandi rero nabo bakomeje kutwandikira wundi witwa Luc Tangishaka ati agateka kazina muntu mu Burundi karageramiwe cyane bivuye kwishakarike ry'abarundi bamwe bamwe babibona ko gutoteza cyanke kwica abo bafise ivyo bapfa uwo ba ari wo muti ndagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone hanyuma duhe ijambo abakurikira radio ijwi rya Amerika Luc uranyumva
arabumva
ikaze ku ijwi rya Amerika ufite ikitekerezo cyangwa ikibazo ushaka gutanga
yego n'abasha bamba kuvuka bya mu Burundi n'abandi kera bya yuko kenshi ari cyarashe hagira mu ntara makayo ushacu usanga ngo abana abantu benshi usanga bafite ibyo bapfa aha yagomba kutanga hakarorero nko mu banye politike uranyumva
ndakumva
ukuvuga uri kuraba kumanya politike bacu benshi usanga umunye politike kanaka ari nk'ibyo agomba yifuza gushika ko kugira ngo bishike ko ajyanisha abanyagihugu kugira ngo uko babane habara abane gushaka kubyo yifuza kona karoro kamwe cyane ni cyangwa gasanga nk'abantu mu kibano gasanga amashati y'amatongo gasanga ubukene bamwe bamwe ibyo bapfa yasonga abantu gasanga akazi na muntu hano mu Burundi aho yajyaga kubaza uwo mugabo yamenyesheje yuko amaradiyo yugawe ariyo nayo nyine kumba ari mu bintu byarahonga abantu gasanga akazi na muntu muramumbariza mumbarize muti mbe none amaradiyo atari ubugagwa mu Burundi nta bihuha byariho kuko turabye neza n'imbere yaho ivuga mu Burundi byariho kandi byari byinshi ariko mbere turashimira Imana kuko ubunyi twobakaraga hehe kubona amaradiyo ariko kuko menshi umengo yatsindira inyoma ugasanga amaradiyo menshi muri yo apfuriza mbere amakuru ameze nk'iterabwoba ugasanga abantu batuma imitima yabo ihagarara sindago bakwamisha ari uko abo batumire bacu baduha umuco rero kenshi abantu ntibabaga batane iyo tubonye agace kakazira muntu katubahirizwe tukumva ibyiga abana b'u Burundi barapfa abandi barabimfuvyi abandi bakaba bapfakazi n'amarira menshi mu kino gihugu nagomba kubabaza kubwabo umuti wote wo kugira ngo umurundi wese ajye aryame n'uwahe mumbariza abatumire bacu murakoze
ni babyumvise ibibazo wabajije babyumvise reka duhe ijambo Cassien hanyuma agire icyo gusubiza
umuti wotogwa nuko igihe abantu bafise ibintu batumvikana ko igihe abantu bafise ibintu bapfa nuko igihe ari abana bose b'u Burundi ukwicara hamwe bakavuga bati iki ntitugihurije ko none tumarane cyanye dutora umuti uwo muti rero uvuye mu biganiro niwo worama niwo kuturiza abantu abantu bagatekana abantu bakabona yuko bose ari bene Burundi atana gupfa atanya gukira nico cyonyene mbona cyotuma ibintu bijya mu buryo abantu bakicarana abantu na Burundi abantu ni bene Burundi hanyuma ivyo badahuriza ko bakagerageza yuko otora umuti bicaranye murakoze
urakoze nawe Celestin ruri bikiye mwakunganira Kasiemu ko byo amaze kuvuga nk'umuti w'ikibazo cyo kubumbatira uburenganzira bwa muntu
yego nagira nishure n'uyu kuri Eric avuze ati ngo mbe amaradiyo atarugagwa nta bihuha byabaho
njye ngo nacyo tukigaruka
yego yacyavuga ngo hariho ibihuha byinshi ibyo mu bisaje uburenganzira bwa kiremwa muntu kugira uburenganzira bwo kumva ibyiyumviro by'abandi icyo ni ikintu umuntu afite uburenganzira bwacyo cyangwa kugira inama ni ukuvuga amaze kumbwira yuko ko ubu ariho amaradiyo yugaye ariho habaye ibihuha byinshi kurusha mbere atarugara aho namubwira ko yoba yihenze
twibutse abatwumva ko ubu mukurikiye radio ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda sinzi niba Celestin akitwumva cyangwa se niba telefone ye icitse nagira ngo uratwumva mwarimu gikomeza igitekerezo cyanyu nari numvise bisa nkaho telefone icitse
yego namubwira duharuye nk'ubu naho sinzi ko aba mu Burundi ndazi ko aba mu Burundi urabye ibihuha byabaye amaradiyo yugawe ukaraba n'imbere amaradiyo atarugagwa sicyo kimwe kuko nimba mu Burundi sicyo kimwe hama ibyerekeye amaradiyo ari yose ku isi arafasha kugira umuntu yumve inkuru cyangwa yumvemo n'ibindi bintu byamufasha mu buzima bwiwe atari ibintu by'ibihuha gusa nibyo nagira ndamubwire
reka ubwo noneho duhe ijambo na Gaspari kuri telefone. Gaspari ntabwo akiri ku murongo wa telefone. Eric turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Urahagana he wowe?
Ndi Bururi, muntara ya Bururi.
Muntara ya Bururi. Mwe mwifashe mute?
Yego. Cyewe mva mu kwezi kw'icumi. Utabona vema abantu goma batatwa mu makumi nyamugamba matana ugasanga ipolisi ikigiye gusaka ugasanga ugwaruka guhisi niko guma rutwagwa ndimwe ugasanga mbese ababyeyi babo bagasanga babuze nk'amenyo batwagwa
Reka ubwo tanga igitekerezo cyawe noneho keretse niba washakaga kugira icyo ubaza aba batumire bacu. Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Ubwo reka mpumwanya abatumire nyine Celestin Ruribikiye, mwavuga iki kuri izi mpungenge za Eric?
Izo mpungenge za Eric ndateka kagira mu rwa matwa wavuze iminsi yose twa matwa semereye. Iyo abantu bafite icyo bariko baragwanira cyangwa bafitanye ingorane, umuti wabyo ni uko abo bantu baganira mu mazuru macya bakicara abantu gusa bafitanye ingorane baganira. Iyo umuntu mudafitanye ingorane iminsi yose ikiganiro cyama kibaho kugira nko kubafitanye ingorane kugira izo ngorane bazikorera umunsi bari hamwe bicaye baganiriye. Hama niyo umuntu adafite ingorane n'undi muntu baricara hamwe bakaganira ariho umugambi cyangwa ikindi kintu cyose bakagicorera umunsi ugasanga ejo ariko barakora bashyira hamwe. Iminsi yose ibiganiro nibyo soko ya byose niyo habamo byose.
Aba iki kibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu gikomeje guhangayikisha benshi. Leonard Gakoko aratwandikiye avuga ati nta gateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi atahubwo ubu tubyumva nk'umugani. Ubwo ni haza kuboneka kanya Leonard Gakoko, nawe turaza kuguha ijambo utange ibindi bitekerezo byawe. Abandi rero nabo bakomeje kutwandikira barimo Elimaniro Profete ati ni byiza cyane mugabo twashaka mu minsi iri imbere mudutumirire abo mu Runani Senarede ntitubaherutse kandi turafise byinshi tubabaza. Ubwo tuzabaha ijambo ni radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika, mwese muyifiteho uruhare. Reka noneho nsubire imwaro Cassien Niyondiko. Iyo murebye mubona muri kino gihe inzitizi mubona mufite mu byerekeranye no kuba mwatunganya umurimo wanyu ni nk'izihe?
Inzitizi ya mbere ngarutse gatoya kuri urwo ruhare rw'amaradiyo. Igihe hari amaradiyo adakora kandi yari afise abantu b'abamenyesha makuru bavyigiye bakora akazi kabo bagatohoza ku misozi, ku mitumba, ibihabera bakabimenyesha abanyagihugu, iyo onye yari inzira nziza yuko abantu bamenya bati muri ubu Burundi bwacu ibintu vyifashe gutya. Kuko burya anye naho gihugu ko kingana uko ariko kose, iyi misozi, iyi mitumba, kuyirukanga kugira umuntu amenye ati ibintu bihagaze uku bihagaze uku si ikibazo cyoroshe. Aricyo gituma rero hashobora kuba ibihuha, hanyuma mu gihe atabantu ariko baravuga bati ukuri nuku unye bica bigorana. Niyo mpamvu rero dusaba tuti abanyagihugu bafite uburenganzira bwo kumenya inkuru ikivugwa, bishobotse bisubiramo bakaraba yuko ayo maradiyo yokugurugwa kubera ayo maradiyo nayone yari afise akamaro ntangere muri kino gihugu.
Muravuga ko nyine ikibazo ari ukumenya ukuri, noneho n'ibihuha nabyo bikaba bikwirakwira kubera ibura ry'ayo maradiyo yababwira ukuri uko guhagaze. Celestin Ruribikiye, mwebwe inzitizi murimo mubona uretse izo zo kuba mwamenya ukuri ni nk'izihe?
Nisanze inzitizi zirahari nzibura na cyane cyane amashyirahamwe y'agateka kazina muntu. Hari aho uca ubasibaza yuko urwanya ubutegetsi. Oya, amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu ahubwo afasha ubutegetsi mu kuraba ibitagenda neza, agatebura ubutegetsi ati iki kintu ntikigenda neza chokogwa uku kugira ngemeye bacanishimye ndi kizina haruncha ariyo nkabategetsi tanga hamwe hamwe ari ubitizi ugatashima ke muri inkata asabura yara ngukorera hose ugategetsi ari inama uburenganzira inama tukayigira ari umurimo tugomba twarangure hose tugaca ku bategetsi tukababwira tugomba turangure umurimo uyu n'uyu gusa inzitizi ntabwo hariho abantu bamwe bamwe yumvira ati ujya mu rupari rw'ibyashyira hamwe yoba agwanya ubutegetsi oya namba ahubwo turafasha ubutegetsi kugira habe kurongora neza igihugu turafasha ubutegetsi ari nacyo gituma iminsi yose twama tuvuga ati iyo ibintu byananiranye nuko abantu baca bajya hamwe tukajya hagati kugira abo bantu icyo kintu baharanira bakironke uburenganzira bwakiremwa muntu bitarinzwe bitarinze guhonyangwa ironke mu mahoro eka mu mutekano nanjye.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Kwibutsa abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Ku murongo wa telefone mu kanya nabasomera ubutumwa bwa Leonard Gakoko, ubu ari ku murongo wa telefone nagira ngo muhe umwanya hanyuma atange igitekerezo cye. Leonard, uranyumva? Leonardi, sinzi uko bigenze na telefoni ye, reka noneho duha umwanya Celestin Hatungimana. Uranyumva Celestin?
Yego ndabumva.
Ijambo ni ryawe.
Kuvuga. Turaje agakora kwazi na muntu ukuntu kwifashe. Kumpande, uvuga kumpande zose.
Turakumva.
Nta cyane ahantu jyewe mperereye. Ndabona muri rusange kifashe neza. Mugabo
wari uvuze ko ari ahagana he?
Tubiza nk'iradiyo mu bu dusanzwe twumviriza, ndabona ko hasigaye havuga cyangwa twumviriza yuadamerike n'iradiyo y'igihugu cy'Uburundi. Urumva nko mu gisagara cya Bujumbura iyo usanga bavuga, urabona ko bavuga kumva nk'ubu ngo hafashwe nk'abantu, hapfuye nk'umuntu, kandi ugerageje kuraba usanga ari ku mpande zose. Aricyo bituma twasaba abantu bakurikirana agati akazi na muntu bakwiye guhaguruka bakagira icyo bafashije aba bantu. Nk'usanga umuntu yapfuye ugasanga bidahera uko byo tugasanga ni ikibazo, ariyo mpamvu bakwiye gukora bakagerageza bagakurikirana abantu baba bafashwe cyangwa umuntu aba yapfuye bakagerageza, kuko bishya bitera n'abantu ubwoba cyane nk'abusanga baherereye. Icyo tugenda abantu basaba,
wari uvuze uti usanga umuntu yapfuye hariya na hariya, uti biri ari ku mpande zose, washaka kuvuga iki?
Kuvuga aho usanga bavuga ngo naka ari umugambwe kanaka, ahandi ari umugambwe kanaka, gashobora ko bitandukanye.
Reka duhe ijambo noneho ubwo abatumire bacu Cassien, niyo ndiko ubu mwabivugaho iki ibyo Celestin yamaze kuvuga muri aka kanya?
Egome ibyo Celestin avuze nabikurikiranye cyane. Birababaje cyane kubona ubuzima bw'umuntu bugenda uko, kwera yuko n'uwo muntu apfuye haraho ahitanwa n'ibintu atanazi n'ivyo ari vyo mugabo ugasanga kubera hadutse ureka cyangwa iki uyu muntu arapfuye ivyo n'ibintu bibabaje cyane kubera yuko ubuzima bwiwe kazoza kiwe umuryango wiwe ugira ibikomere ugira umwitwariko udasanzwe kuburyo rero ikindi nagomba kugaruka ko nuko aya mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu bisanzwe arafise intumbero iki twita la vision mission kuburyo ishirahamwe rimwe ryose irafise icyo riba rigamije itumbereye hanyuma rero iryo shirahamwe rimwe ryose bivanye na vision na mission rifise mu bisanzwe ni ugukora kugira ngo abanyagihugu borohekwe ni ugukora rimwe rikebura abategetsi bati ahubwo aba banyagihugu babatoye bakabicarika muri ibi byicaro gerageza mu batunganirize mugabo rero murazi yuko mico ni bavuga bati nta mwonga uburi sato ibidahizwe hariho abusanga baziyo bagije ntibatunganirize abanyagihugu uko vyategerezwa ibyo rero bigatuma aya mashirahamwe nayo nk'uko uwo mugenzi wanjye yari abivuze si ukurwanya ubutegetsi buba buriho si ukurwanya abatware ayo mashirahamwe ariho kugira ngo ahubwo akebure ikintu kitagenda neza babonye bakivuge bagishire ku mugaragaro bakidome ku rutoki bacerekane hanyuma mu ntumbero yuko ibintu byogenda bijya imbere ibintu byogenda birongorotse ku buryo atawo kwidogera umutware ngo jewe ntiyantunganirije ni muri iyo ntumbero rero nk'uko mugenzi yanjye yabivuze nicyo gushimikira ko ayo mashyirahamwe sayo kurwanya ubutegetsi ayo mashyirahamwe afise intumbero ahubwo yo kwerekana ibyo bitagenda neza cyane yo gukora imigambi imwemwe mugabo mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu nk'uko biba byarategekanijwe no mu butegetsi
dusubire ku murongo wa telefone Leonard Gakoko noneho yaba atwumva uranyumva Leonard
yego ndabumva
nguha ijambo nawe ubwo tanga igitekerezo cyawe
yego nanjye ubwa mbere ndabaramukije
uraho neza
yego ndaho
turakumva
nabo batumire baje ndaramukije nabo batumire baje igwe ibyerekeye gatoya kazi na muntu
barakumva
je nanjye nagomba ntange icyimbiro cyanjye kuri icyo kiyago mwaduhaye uyu munsi
yego komeza
uyu munsi biragaragara neza yuko agateye akazi na muntu mu Burundi katubahirije ku mpande zose
yego
icambe na mbere cyerekana ko agateye akazi na muntu katubahirijwe mu gihugu cy'u Burundi bariko batonga ibiziga bishwe atamanza baciriwe kandi mu gihugu cy'u Burundi twisanga turafite ubutungane ibyo bikaba ku Barundi bikongera bikaba no mu basanzwe batuye mu gihugu cy'u Burundi ikindi cya kabiri cyerekana yuko agateye akazi na muntu kubahirije mu gihugu kanaka ni igihe umunyagihugu aba ajya akaryama atankumanzi ataco yinone uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi hari ubukene butagira izina mu gihugu cy'u Burundi hari abafungura rimwe mbere hakaba n'abadashobora kubironka mu gihugu cy'u Burundi twari dusanzwe dufite amashyirahamwe ajejwe agateka akazi na muntu ashobora kuburanira abantu b'amikoro make badashoboye kuburana uyu munsi barahunze nta wuzi iyo bageze ni ukuri agateka akazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi karahungabanye nibyo umuntu atoronka ingene abisiguye nta kibazo nashaka kubaza abo batumira ahubwo nashaka kubatera intege kugira babandanye icyo gikorwa biyemeje cyugarukira agateye akazi na muntu nayo ahandi ni ukuri nta gateye akazi na muntu kubahirije mu gihugu cyacu nibaza n'abavuga yuko bashyigikiye ubutegetsi ni ukuri nabo nyine nibaza ko babibona
ari nacyo gituma nashaka guhamagarira abo bageje gataya kazi na muntu ko bokora bivuye inyuma maze ejo canke hirya y'ejo umunyagihugu w'i Burundi eka mbere n'umunyamahanga azoba atuye mu Burundi